iri mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Kaze mwese mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Ku munsi wa kabiri nkuko bisanzwe tubashikiza ikiganiro kiraba hanini ubuzima, ibibazo, amagara, ibikogwa n'iterambere ry'umukenyezi cyangwa umwigeme. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabahaye ikaze mwese mu kiganiro cy'uyu munsi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ishirahamwe BYW Burundian Youth Worldwide rihurikiyemo ugwaruka rw'abarundi baba mu mahanga no mu Burundi baruka kurangura igikorwa cyo gufasha kubaka ishure shingiro riri mu misozi iri haruguru y'igisagara cya Bujumbura aho bita Bujumbura Rural riri neza na neza muri komine Isare muri zone Nyambuye. Iki gikorwa kikaba kibaye kimwe mu bikorwa bitari bike byibonekeza muri iki gihe bikaba bigirwa n'abarundi bugwaruka baba mu mahanga bifatanyije n'abari mu gihugu hagati. Iki gikorwa kiyobowe na Dalila Nimpagaritse, umuyobozi w'iryo shirahamwe Burundian Youth Worldwide BYW mu mfunyapfunyo. Uno munsi rero twamutumiye kugira twiganire uko igikorwa nk'iki cyo kwifatanya n'abarundi baba mu mahanga kigenda, uburyo bujamwo n'ibindi byinshi bijanye n'ibisabwa kugira abakiri bato bafashe mu iterambere ry'igihugu cyabibarutse. Twatumiye kandi umushinganahe Lambert Ndabazaniye, umwigisha kuri iryo shure shingiro ryitwa Ecofondagano, nawe nyene atubwire icyo bungutse kuri ako kigoro kariko karakogwa n'ugwaruka rw'abarundi bari hirya no hino ku isi. Kaze mwese rero mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka twakire abatumire bacu. Dalila Nimpagaritse, ikaze neza mu kiganiro.
Urakoze cyane. Oriane Itangishaka, nanezerewe kuba mwantumiye. Ego
mushinga nahe Ndabazaniye, ndabahaye ikaze mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi.
Nakoze cyane kuduha ikaze, nanezerewe nazewe kubona mutumye muri kino kiganiro.
Mbere y'uko tuja mu kiganiro nyezina, reka twumve inkuru yashoboye kwegeranywa aho irishirahamwe BYW ryashoboye kugendera irishirahamwe irishure Ecofondagano mu mwaka uheze mu kwezi kwa 10.
The choice of this elementary school of Dagano came about when we realized the need for a better infrastructure for every school. When you look at this school, you will realize for yourself that it's in urgent need to be improved so that children can learn in good condition.
Shure ryacu Ecofo Dagano cyubatswe hano kuno musozi wa Nyambuye basimbiri Dagano, kubera yuko twabonye ko hariho ingorane z'ingendo ndende abanyeshure ba hano hafi bafata ingendo bagenda kwiga ku ishure ritoya ryo mu Nyambuye, abandi bakaja ku ishure ritoya ryo mu Iremba, abandi nabakaja mu Gisagara kuronda y'amashure. Kubwa rero urugendo rwari rurerure ku buryo abanyeshuri baruha bikabagora n'ukuntu biga.
Jewe natanguye niga hariya ruguru hambera kure, byarangora gushika ku ishure cyane cyane imvura yaguye, wasanga ari ahantu hanyerera hagoye kugenda. twashika ugasanga dushitse twacerewe tugashikira mu bihano nacyo gituma baciye bigira inama yuko bubakwa muri ivyo bikorwa rusange biyumvira kubaka ishure hama rero abavyeyi abenegihugu barakoze ivyo bashoboye ari ivyo bikoresho basanzwe bifitiye hano bashobora kwironderera kwegeranya ndavuga amabuye nkavuga amagravier nkavuga umusenyi nkavuga n'amatafari
bwa mbere ishure ryubatswe ryatanguye kubakwa mu 2007 ryubakwa mu buryo buciye bugufi bakoresheje amatafari ajya manini manini adahiye bafyatura ababyeyi rero bayifatuye ama mu nyuma iryo shure riranasambuka kubera yuko ryari ryubatswe mu buryo budakomeye mu bikoresho bitari dirabe.
Burundian Youth Worldwide is a platform that brings together Burundian youth who live across the continent of Africa and all over the world, who are working in associations, who have got different initiatives and projects, as well as individuals who are successful in their own field of studies, careers, and skills, talents, you name it. Yes, that's who we are.
Ishuri riraje rirahura n'ingorane zo kuguruka twasaba yuko abagira neza boje barayifata mu mugongo natwe tugakorera heza tugakorera mu ishuri imeze neza n'abana bacu bakigira hameze neza bagakurikirana ishuri.
The objectives of Burundian Youth Worldwide is to be able to network amongst ourselves and have projects together to uplift our local communities.
Tumaze kubaka ibirasi indwi biriho bigaragara abanyeshuri bakoreramo mugabo kubera yuko tugeze mu mwaka w'icyenda biratugora kugera ibyo birasi kubera kandi n'abanyeshuri ari benshi.
Hari ingorane zimwe zimwe usanga duhana nazo ngaha ku ishure. Amashure ntiyubatse neza, nta sima iriyo, hasi hari ivumbi. Usanga iniforme biriko biratugora ku isuku misi yose tuguma tumesa turi no mu ishure. Ugasanga amatoilete kubera atameze neza, ntiyubatse neza, mauvaise odeur kariko karadusanga mu ishure.
Dufise akazu kamwe akabloke kamwe gafise utujyango dutanu ku banyeshure 840 na 6 dufise ngaha bumva yuko bitugora cyane n'abana tubagora ukuntu bashobora kugera aho bashobora kwiherera. Icyo bisaba rero yuko bajya mu mihana itwegereye bikatera ingorane n'environema yabo babyeyi iyo miryango iba hafi yayo. Amazi rero dufise iyo ni ingorane kandi nini dufise no ku ishuri, kandi iyo ngorane irashobora gutuma bagira ingorane kuko baca baja baratoroka ku ishuri bakagenda kuyasaba mu bihana cyangwa bakagenda hariya hirya ku ibarabara ugasanga bagiye guhurirayo n'ibindi bibazo by'ubuyobozi tutazi. Intebe nazo dufise kwa yari do ya UNICEF bari baduhaye ngaho nizo ntebe iyo imvura iguye zikanyagirwa kubera yuko ishuri ryagurutse nk'ituro zitatu riguruka umva imvura iguye zica zinyagirwa rero zinyagiwe zica zisambagurika kabikabagora kuntu abana bandika. Twariko turiyungunganya kugira ngo bikunde twubake amashure abiri dukwize cycle ya ECOFO fondamental. Turiko turubaka ibirasi bibiri hajya aha inyuma muraza kubibona mugabo harageze ko bitugora kumarira abenegihugu n'ubundi nibo bagifise mu mirimo ico kibazo cyo kubaka. Turiko turubaka, turiko turagerageza tugeje ku nivo ya M35 tuduga aho cyera
hari ishuri yagiye ihura n'ingorane umuyaga ubomora abavyari babitanga bubaka uno munsi twari turishimye kubona BYW mutwiyumvirako kugira ngo mushike hano murabaho tukejeje ibikorwa kugira ngo namwe mudufashe
icyo twifuza ko ngo dushigikiramwo ngo dufashamwo cyambere n'ikijyanye n'inyubako ama cya kabiri n'ikijyanye na ekipema kandi cya gatatu n'ikijyanye no kuronswa amazi meza ku ishuri kugira ngo abanyeshuri baronke amazi meza.
We call upon every individual organization. We have got something to offer to help this community and these school children in order for them to have a sustainable, better learning environment and infrastructure to do so.
Birumvikana ko ibibazo bitari bike byatumye iryo shure ryubakwa rikongera rigafatwa mu mugongo n'abagiraneza nka BYW. Reka twumve ibindi byinshi byerekeye iki gikorwa n'iri shure. Dalila, bimwe mu biranga BYW biri mu byo iyo nkuru yadushikirije, ariko bimwe muri byo bikaba byari no mu rurimi rw'icyongereza. Watanguruka tubwira ishirahamwe BYW ryatanguye rite, ritunganijwe rite muri rusange?
BYW urunani kugwaruka kwaje hamwe kugwaruka rukaba ruri rw'abarundi ruri mu mihingo yose y'isi no kuvuga ubihugu bitandukanye hamwe bifatanyije n'abari mu Burundi bashyizeho urwo runani kugira ngo rubabere ihuriro aho bohurira bashobore kuyaga kumenyana bahejeje kumenyana bashobore kubona ibikenewe hama bishobora kubateza imbere bo nyene no guteza imbere aho baje bava mu makominote mu Burundi nk'uko dusanzwe tubizi ko igihugu cyacu gikeneye byinshi kandi twese umwe wese mu byo ashoboye afite icyo yoterera ni muri iyo ntumbero twa nyamukuru twahimirije ugwaruka rw'abarundi bose bari mu mihingo itandukanye y'isi gushyira hamwe kunga ubumwe tudakumiranye umwe wese mu bushobozi bwiwe kuza hamwe hama ugwo runani mu bisanzwe bitakora umaze umwaka rukora mugabo twari tugishyira hamwe ukuntu ibyiyumviro ukuntu twokwandikisha mu mategeko yagenga igihugu cyacu yagenga amashyirahamwe adaharanira inyungu zabo cyangwa z'amafaranga no kuvuga ama NPOs non-profit organizations kugira ngo yemegwe n'amategeko muri minisiteri ibijejwe ariyo minisiteri ijejwe
ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu
ego muri icyo gihe tukiri mu kwiyumvira kuko byasaba strictire ikomeye abaza gusinya twariyumvira ati anatanda ko dukora ivyo turashobora kuba turamenyana caduhurira muri platform iri virtuel no kuvuga iri kuri WhatsApp naho tutari tuzi na nyamaso mu yandi jenja ndakiriye groupe WhatsApp hama turarekrita abo ba jeune burundi bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye mbere turashyiramwo n'aba jeune burundi b'imboneza bariko barakora ibikorwa bihambaye ngaha mu Burundi bamaze kumenyekana ko bitanga mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu nabo nyine turabazana kuko ntitwashatse kwitwa ko turi abadiaspora gusa tubazanye muri icyo gihe twari tukimenyana dutangura kuduga imisozi tubigira nka siporo hama umunsi umwe turiko turaduga iyo misozi nka hike isanzwe tugwa kuri nyashure turibonye tubona nyene riri mu makondisi atameze neza yari jewe n'abandi ba jeune bake bangaha mu Burundi turibonye turabifotora turibaza ati none iri shuri rimeze gute ko ritameze nk'amashuri tumenyereye kubona Bujumbura yikwije yubatse neza yafite equipment yafite amadirishya akwiye kuko icyo gihe hari mu buruko muri 2019 mugabe icyo gihe imiryango yari yuguruye turinjira tubona ntihashemeye turavuga ati burya tuzubaza neza abahaba muri no kominote n'ishuri ryatangura tubaze iry'iri shuri ry'uko byifashe turamanuka turatanga mesaje muri WhatsApp group tuti twabonye ishuri vraiment ritameze neza ahantu twari ko turagira turinonora imitsi muri iyo misozi ihanamiye Bujumbura hama rero abandi bajene bo hanze baribonye bati ishure nk'iyo yacabaho aho nyine hasi atari kuvuga ngo ni ruguru cyane mu misozi yo hagati tuti naha nyine ati ntitunahazi neza ariko twagiye turabaza abaherereye ingene yitwa baratubwira ko ari ku musozi bita Ndagano nuko nyine icyo cyiyumviro cyaje urumva rero abo bajene basaravuga ati none twokora iki basa rero babikishije kuri jyewe n'abo twari kumwe ngaha baratuzeza gusubirayo ishuri ryitanguye muri septembre 2019 akigenda mutubaritse neza inyene iryo shuri ryitanze hama natwebwe nk'abajene nk'urunani rw'urwaruka rw'abarundi tuvuze ko hari icyo na kimwe twofasha icyo gihe ntitwiyumvira ko twari gufasha byinshi ariko twisanze twamaze kuba interese narijya atari kure cyane ya Bujumbura muri icyo gihe rero BYW byitwa ko yari imaze gukora utundi tuntu duto duto nko gushyigikira abantu bashyikiwe n'umwuzuri wabo kuba intarekwa naho nyine twararezinze amafaranga hagati yacu urumva ni muri kaka WhatsApp group bwabo icyo nicyo kintu byitwa ko cyaciye igikorwa kinini cya mbere twaciye duhurirako rero ubwo runani rucarugumaho noneho kuko izina ryari ryamaze gutorwa mugabo tu turavuga ati malgre ko tutarajya kwiyandikisha tukaba dufite intumbero yo gushyigikira igihugu twavuyemo le communauté muri mu kwiteza imbere ikubera iki none kitoba ikintu malgre ko tutariyandikisha nk'urunani rubuzwe kubera ko tutobwira n'abandi bajene bose tubereke ibiri ko biraba duhereye aha nyine hasi ahantu twabonye rero nuko BYW cyitwa yuko yagiye hamwe iratangura icyo gikorwa
ndumva ko ari ibintu biteye igomwe uko kuntu urwaruka rw'abarundi bari mu Burundi n'abari hanze bifatanyije bagakora iki gikorwa gishimishije kandi kitoroshe mukaba mwaragiye hamwe mu buryo bwumvikana ko butunganyije neza kandi burimo umwumvikano wo gushaka guteza imbere igihugu cyabibarutse reka duhindukire ku mushinga nahe ndabazaniye mushinga nahe Lambert mumaze igihe kingana gute mwigisha aho ku ishuri rya Ecofo urugwaruka rwagendeye rukabona uko byari byifashe rubona bidashemeye bidakwiye kuba uko onye wewe rusanzwe uhakora igihe kingana gute
cewe ndamaze imyaka ine ndakorera nahaje mu 2017 nyagitatu murantunga nyagitatu ndakorera naje mu 2017 nasanze abanyeshuri bigira mu masomero atameze neza n'amasomero atarasize isima hasi atarasize isima ku mpome intebe kubera yuko uko umuyobozi yabivuze yari ingabirano twahawe na UNICEF zari intebe zari zikozwe mu makaraton hanyuma rero harageze igihe imvura yaguye amashuri yaguruka bivaye n'ukuntu atari yubatswe mu buryo bukomeye santire zinyagiwe zari zivunagurika abanyeshuri bakabura aho bicara nisanzwe amashuri atameze neza aho n'amadirishya atari ko usanga abana bari kuba yiga bari makonizio atameze neza no rero kacha tukona kugira neza baje cyatamara kufasha
birumvikana ko kumbure indongozi z'ishuri zishobora kuba zarakoze ibikorwa bitandukanye byo kugira ngo bagerageze gusananura kubaka ibi birasi byo byaragiye biraguruka nkuko twabyumvise mu nkuru hari abagira neza mwo mwarituye nk'ishure uzi canke abayobozi bo barituye muri icyo kiringo cyose ibyo bibazo byagiye biraba kuri iryo shure byo byagiye biragenda gute mu kugerageza kuryubaka neza hama ntivyakunda gushikaho BYW iza ikagerageza gute
ikindi magatoyi ishure rigitangura yari byubatse matatari sinombori matatari gatuli adahiye uke uke ababyeyi bafite hamwe na tuga abarezi na n'abatejwe ntwaro baduha amatafa baduha amabati twaragerageje kubaka ishure ry'amatafari ahiye ngicyatagira icyo bibazo ariko ari kurute komine yaradufasha ikaturonsa amabati hanyuma ababyeyi nabo bagaca biyungunganya bakarondera ibiti imbaho tugasigaye tugasakara mugabo ishure wasanga atari kirere isomero ririhe ryiza abanyeshuri bashobora kugira bashobora kwigiramo hanyuma bashobore no kumenya uko biga makondisiyo yamize nabi intebe zaravunaguritse bashobora gutwara n'umusonga bivanye n'ukuntu amakondisiyo bari mu kwiga
birumvikana ko bitari byoroshye cyane cyane ko nkuko Dalila yabivuze abenshi badakeka ko rishobora kuba ryari ryifashe uko ryari ryifashe cyane cyane kuri ubu rwaruka ruba mu mahanga akenshi ntigwiyumvira yuko ibibazo nk'ibi bishobora gushikira amashure cyane abana bakaja mu bibazo nk'ibi mu gisagara none utugarutse kuri iryo shirahamwe BYW mwari bwumve ibikorwa nk'ibi by'ugwaruka rw'abarundi baba mu mahanga baza gufasha aho mwari muherere
agomba kotore gatoyi iryo shiro ntiriri mu gisagara cya Bujumbura
muri Bujumbura
riri hejuru ku misozi yananiye igisagara cya Bujumbura BYW bari bakumve ibikorwa ryakoze yanabivuze Dalila yuko ishyirahamwe rishyashya hanyuma twitwaranezerewe cyane tubonye ishyirahamwe ngiri rigize impuhwe rikaraba bakabona abajene batoyi babo amakondisiyo bariko barigamwo bakavuga bati reka turabe tuje kwifatikanya n'ababa mu karere muri Misungararo ama twubake amashuri ameze neza aho abana biga bameze neza kuko ariko ariga amakomisiyo ameze neza n'umwimbeza kumera neza n'ahandi hoho wasanga imvumo ameze nabi cyane rwose ukuntu abanyeshuri bariko bariga ntibyari byoroshe ariko uko abigisha twarabivanye nuko ukuntu abantu hari hamwe aba hameze
nsure mpindukire kuri Dalila ukwegeranya uburyo bwo kugira ngo mufate ibi bikorwa mu minwe byari bikenewe aho mugiri aho hantu ni igiki wabonye Gadalila cyari gikenewe cyane uburyo mwabwegeranyije gute byari byoroshye kugira ngo muce mwegeranye uburyo vuba vuba mushobore gutangura icyo gikorwa cyo gufasha
yego ntibyari byoroshye ntibyari byoroshye namba urumva ko twaciye turi muri iyo siporo hari nko mu kumunani turarindira mu kwezi kw'icyenda ishuri ritanguye turavizita rero turabaza umuyobozi turamubaza ati twabonye iri shure mu kwezi kwese turiko turaharengana none bimeze gute ko twabonye hameze uku twicarika aratubwira byose nyine historique aranatwemerera ati muraza mufata ka video nyimba hari kiyumvira ngo bamufite cyo kwerekana ingenereye ibintu bimeze twe twamubwiye ko tutari yungunga ata amafaranga dufite ngo yari mu kigega ishyirahamwe risanzwe rihari rifite amafaranga mu kigega cyangwa abapaye yabitse kereke kwa reka tugenda ngo tuce dutora ngo tuzane twabanje kumubaza le priorite kuko ibibazo byari byinshi mugabo umuntu afite amafaranga ahera twamubajije ati uravye tugiye tugakubita inzira ifunze tugasaba hirya no hino kandi noneho tugahera ku buryo twete nyine dufise mu mifuko yacu ubona icyo twakorera cya mbere cyo bikihe nka ngugwaruka ati ntimudusabe byinshi twe mutubwire ibishoboka hama tuteteze abandi bagira neza bazaza bunganira twe tugomba kugenda dukoze kimwe muri byo ndibuka icyo gihe nta matwara bari bafise nibaza ko muri iyo expose yabivuze yaba abahungu n'abakobwa basangira uturyango tubiri mugabo amatwara yetu yubatse ukuntu kudashemeye yama nayo nyine yagurutse ku buryo imvura iguye wasanga yashobora gukura hama ayatubwira ati nk'iyo ni priority nta mazi bafise kuri iryo shuri nayo nyine yari priority mugabo atubwiye ati hari ukuntu dufise ibirasinzwe namwe murabibona mwabiharuye ni kimwe gushika kundi all cycle ya ikofo ikenera ibirasi cyenda kugira buri kirasi kibe gifise aho bicara bakigira umva barashaflinga barakuranwa bamwe bakaza premier kugira basangira ayo mashuri indwi nayo nyine natubwira ko ari priorite zibaye zitatu twasiye twebwe tuvuga ati ahubwo priorite nini kugira ngo abana bo mu icyenda kuko niho bari bagitangura gukoresha teste national ijya yo mu icyenda iyo bita concours national niho bari bagitangura kuyikoresha kuri iryo shuri uwo mwaka turavuga hako abaneviyeme bicara nabi reka twebwe twiyemeze gufata iyo priorite yo kubaka ivyo birasi bibiri kuko twabona hariho fondation quelque part mugabo ifise akamiro gato idaheze ni ukuvuga ko hariho niho bageze uburyo niho bari bananiriwe ababyeyi bo muri icyo kibano cyose bavuga ati twereka dufate iki na rigihe yari yamaze kutumenyesha ati hari abandi bantu baje kutubaza irindi shyirahamwe ryaje kutubaza ibintu bya twarete ati ndibaza rero ko twarete vuba bazoza kuyidukorera kandi ikatugira n'imana mu gihe twari ko turahavizita tugira eventuelle y'amabezwa iyo kuhaheraheza iyo kurehabilita ibyo bigarasi bibiri bya wikeme na neviyeme ni ukuri twaciye tubona iryo shyirahamwe ryitwa right to play bize nayo gutangura ibikorwa byo kubaka iyo twarete kuko umuntu wese arazi ko l'hygiene et la manque d'hygiène et assainissement de base ari kintu nyamukuru iyo usanze abantu batagifise aricyo wihutira duca rero duhigwa duhishije iryo shyirahamwe rikabikora toilette bloc y'ama toilette natwe rero ubu muri 2020 amajya mu kwa gatandatu caduheraho kuri iyo fondation y'ibirasi bibiri cya turavuga ati reka rero tugure ibikoresho byose turayavyemvantoria tuvyemvantoria cyangwa tumwe ayo mafaranga ni menshi nayo dufite mu kigega reka tubice mu bice tugire amafazi duhere kuduza impome gushika kuri nivo ya twature hama tugeze aho anatanda kubera twari tuzi bari batubwiye yuko nimwagera kuri twature leta misi yose yama ica irungika amabati yama ica itanga amabati barabizi yuko amashuri yubatswe n'amakominote bababwira ati nimugeze kuri nivo ya twature hama musaba amabati muri komine hama komine irekura amabati mugabo rero urazi yuko inzu inyubakwa y'ibirasi bibiri kandi bino birasi ni ibirasi bisa amamezure manini vrema byasabye ahubwo faze ya mbere duhejeje kutuguza amatafari ahiye isima umusenyi kwanza umusenyi mwinshi wavuye mu ntangwa waseha abanyeshuri n'ababyeyi na twebwe nyine urwaruka ruri mu Burundi rwaritanze cyane mu kujya kuri sur terrain n'udashoboye kuzana uburyo bw'amafaranga ngo yisope yatanze ingufu tumaze rero gushikana iyo twise faze yari gushikana kuri twature duhejeje amabati imbere y'uko aboneka cyadusubira rero igikorwa cyo kwegeranya uburyo novuga ko cyari igikorwa kigoye mugabo kubera abantu bari bamaze kubona videwo ujya amashusho aravuga iyo wamaze kugirira abantu videwo ubereka the need besoin nukuri batwe batwitabira iyo groupe yari maze kubirimo abajene bagera nko kuri 80 bisanga mu bihugu bitandukanye so uvuga ko abajene babanyeshure ni bakite bamaze kujya mu makariere yabo bafise income mugabo wari wese yarashoboye gusokora icyo afise ataravye ngo ya basanze yuko kino kintu cyabahamagarira bose gutanga umwe wese ndibuka ko hari abaje bo muri Amerika anyira nkunda rongoye Reunion 257 yadufashije muri icyo gikorwa cya fundraising muri diaspora narijya twaciye twiyumvira ko yoba coordinatrice w'ibyo bikorwa muri diaspora asanzwe ari na coordinatrice wa BYW muri diaspora yadufashije cyane mu kubwira urwaruka rw'abarundi bari muri Amerika mu mihingo mu ma states yose ati hariyo igikorwa twiyemeje wewe nka wewe wogitera gute umwe wese twarashoboye kuronka uburyo bugera kuri $5,000 americain yavuye muri Amerika gusa hariyo n'abandi bagize ama fundraising nkuze concert no kuvuga nka DJ Burundi n'abandi baririnzi b'abarundi bari muri Amerika barashoboye kugira utuntu ku ma YouTube aho bafundraisinga live on Instagram ubwo buryo bamaze kubwegera nabucisha kuri yani ani nawe uburi mu Burundi nawe nijejwe kubwegeranya ubwa mu Burundi urazi ko abajene benshi ngaha badakora benshi nukuri twarajyanye siritere bakavuga ati nimba je ntatanze amafaranga yavuye mu mufuko reka nanjye ntange ingufu turi samedi twamaturiyo turiyo dukora dufasha abubatsi urumva mu Burundi harashowe naho nyine kuboneka uburyo burenga $1,000 hama tubushyize hamwe urumva ko ari uburyo burenga $6,000 ubwo buryo rero nibwo twashoboye gukoresha turabukoresha mu kugura ibikoresho turigabura turashyiraho ujejwe proje yose ujejwe kujya kugura ibintu na jewe na superviza kuri nivo yo hejuru bose kugira ngo byose bigende neza urumva rero cyatu batangwa rero phase 2 yatanguye mu kumunani cyitwa imagine imbere yuko abana mu kwikire muri uko kwikenda batangurana escolaire nshasha niho phase 2 yatanguye cyaturansena no kwitwara ko zikogwa mu mundwi zine ni nusu no kuvuga mu kwezi kumunani no mu ntango imbere yuko amashuri atangura uno mwaka twari duhejeje leta photo finissage byose no kuvuga gushira isima gusiga amarangi no kuvuga ikaraba nzeye sinzi ngene ifite kubaka bimeze ariko urumva ibyo birasi bibiri twabikuye hasi leta ikiraduha komini ikiraduha ayo mabati cya turasakara noneho no murambye amafaranga kubera yari yasagutse ko duhejeje kwekipa kuko twavuga ati ntitwubaka gusa turakeneye intebe z'abanyeshure ububati babikamwe ibitabo urazi ibintu byose biba muri classrooms byose twarabyigisiye turabikoresha amadirisha ibiyo urumva turahagira haratandukanye n'ibyo birasinzwe bindi byari bihasanzwe hama amafaranga yacagutse ko twaciye turaba n'ibiro akabiro vitoka akabiro gato direkteri yakoreramwo turavuga ati nawe nyine nk'umuyobozi yize amashuri ntitwokubakira abana hama hakeneye ko bajya muri direction basange nawe yicaye muri rya vumbi nyene nawe nyine cya turavuga ati aya mafaranga asaguse ko narigi ibikoresho bikihasigaye nk'umusenyi gravier amabuye cya turavuga ati nawe nyine ako kabiro tugende tugakoze hama ibisigaye cya turavuga ati aho tugeza naha bidwa nari bashikiriza ariko urumva ko twakoze ibishoboka kugira mu kwicenda ishure umwaka w'ishuri utanguye abana bo mu munani no mu icyenda baze bicara mu birasi byabo bitunganyije bimeze neza rero mu ncamake nuko buryo bwegeranyijwe bwavuye muri buri mu gene we itanze agakora nka fundraising concert kuri Instagram abantu bakaloginga in twarakoze n'ikintu bita GoFundMe page ariko nticavyaye umusaruro mwinshi kubera murazi muri bibe bya COVID ajyama abantu bitangira ibikorwa hirya no hino ku isi baragabanutse benshi bari focus mu bintu bya COVID nuko amafaranga menshi yavuye mu mifuko y'ugwaruka ruri hirya no hino ku isi bafatanyije n'abari mu Burundi abari mu Burundi boko bari kuri tele bo batanze n'ingufu zishemeye
yego umwe wese yatanga icyo ashobotse birumvikana. Radishwe rya Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Kuri uno munsi turiko turaganira n'igikogwa cishira hamwe BYW Burundian Youth Worldwide kiyobowe na Dalila Nimpagaritse umurundi kazi ariko arayobora ugwaruka rw'abarundi bari mu mahanga n'abari mu gihugu hagati mu bikogwa by'iterambere mu gihugu cyabibarutse. Kazi neza rero mwese mu kiganiro tumira mate turagaruka nonge kuba ikaze mu kiganiro muri isanga. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga tugira buri munsi nkuko bisanzwe. Turi muri wa mwanya kuganira n'umufasoni Dalila Nimpagaritse. Umufasoni Dalila Nimpagaritse kumwe n'umushingantahe Lambert ndabazaniye bari mu bikorwa byo kugerageza gufasha ishure Ecofo bari mu bari mu bariko baradusigurira ibikorwa byakozwe kwishira hamwe Ecofo Ndagano riri muri Bujumbura rirare aho bita mwisare. Rero hakaba hari ico gikorwa cyo gufasha kunagura ishure Ecofo Ndagano riri muri ako karere biheruka gukorwa n'ugwaruka rw'abarundi bari mu mahanga n'abari mu gihugu hagati. Duhindukire rero ku mushinga nahe Lambert nkuko mwavyumvise Dalila yasiguye uko uburyo bwegeranijwe kugira ngo ishure mukora ko nk'umwigisha rishobore kunagugwa rishobore gufashwa kugira ngo abanyeshure ugwaruka rushobe kwiga mu buryo bushimishije. Mwumvise gute none kuri ibyo bikorwa byariko birakogwa n'ugwaruka mu kibano byakiriwe gute kumva yuko nk'amafaranga ngana nk'amadolari ibihumbi bitanu byari ko biregeranywa n'ugwaruka ku isi yose mwabyakira gute muri icyo gihe?
Kuri mu kibano twaranezerewe kwishyure turanezerwa abanyeshuri baranezerwa abarezi turanezerwa cyane no kubona abo bajene batwubakiye inyubako ngiraho uburyo abanyeshuri biga neza abanyeshuri bari mu iryo shure baranezerwa cyane tukaba twiteze kandi yuko n'umusaruro imfunguro nasiyonali y'umwaka abanyeshuri bazomenya ari benshi cyane kuko umwaka uheze twari twamenyesheje kuri 95% twizeye yuko uwo mwaka tuzomenyesha abanyeshuri benshi bivanye n'uko kuntu biga bigira ahantu hameze neza bicara neza ego
birumvikana nk'umurongozi w'indero birakunezera nawe kubona ugwaruka rushobora kumva rumeze neza mu buryo bwo kwiga kugira ngo nawe nyene ushobora kubona umusaruro nk'uko bivuze. None Dalia zimwe mu ntambanyi mwagiye murahura nazo kugira ngo iki gikorwa gikogwe zari izihe mwagiye murazikemura gute mwifatanyije nabigisha abayobozi mu kibano ugwaruka ibibazo byari nk'ibi?
Ego ibibazo ntivyabuze ariko iyo umuntu yihaye intumbero yiyemeje ati kino kintu uko biri kose ndagikora kandi ndagishitsa ku musozo kuko urumva uba wagitanguye nushobora kugitera ko biri kose urahangara n'izo ntambamyi. Intambamyi twaronse cyane nuko haraduga amabarabara ajayo yameze nabi menshi yarasambutse. Rero uri kurajayo ni haruguru ya Gikungu urumva yuko ari ujya musozi nyene uri mu nyambo zone nyambuye mugabo hari misozi iduga cyane rero ko twese nta buryo twari dufise gukoresha imiduga kujayo kenshi niyo les samedi noyer l'équipe des jeunes bagera ngo kuri 15 à 20 tugiye yo gufasha abubatsi twara hikinga nyene tukaduga hariyo bamwe bamwe vyananira bigabaganira tukabarindira kuko aduga cyane iyo ni intamba ya mbere hama muri kijya kibano hari ukuntu kwera hari muci murazi ko mu kumunani imvura ntibiragwa hari ukuntu nta mazi ahari nakubwiye ko no kwishyura nta mazi ahari urumva amazi twarinda gusaba abavyeyi baharereye bana bakuze urazi ko mu Burundi umwana yakuze avoma tugashyira ibingurunguru kugira ngo abubatsi baze kuronka amazi yo guponda yo kuvanga isima iki twasaba yuko baza baraza basuka aho hantu rero iyo bayakura haba ari kure haba ari mu myonga amaja hajya cyane kwibombo ku mabombo publique mugabo ni make kandi nayo nyine yarakama urumva nababwiye ko twigize no kujya gusoya umusenyi muri phase ya mbere tuduzi impome turaja gusoya umusenyi mu ntangwa haraduga cyane n'abanyeshuri bakadufasha n'abavyeyi haragera igihe rero muri phase two kubera ko ari kwakiserera urazi iyo uriko uranyivera kugira ngo ushyire mu isima hama utere isima indani hoho ukenera umusenyi mwinshi twaragiye mu Kamenge turapatana na hariya ku ikariyeri turapatana n'abaseha amabuye abaseha gravier n'umusenyi ariko ibeni yose yaza baranatudugiriza ko ariko n'ibeni yose yahashika ntiyagaruka byasaba yo kutuguma tugenda gusaba ayandi mabeni kuko twarakoresheje amabeni atari make y'umusenyi iyo ni inamba mitwaronse ariko twagumye tugwana nazo uyatwankiye kugaruka tukarondera uwundi uburyo bukaduga bakatudugiriza ko ariko tuguma ko urumva hariho nitwovuga ko abavyeyi baduteranya ibikorwa oya n'ukuri mugabo uravye benshi baja kwisuma mu Bujumbura benshi bazi no ni komunote usangira imwe abamaso bubaka kenshi ni Bujumbura rero twaca twikora ku bamama gusa abamama nabo ugasanga urumva mugabo bari bafite umutima wo kudufasha kuko babona ko turiko tubazanye iterambere ry'abana babo mugabo vraiment ntibyari bishemeye cyane kuko amafaranga twaca dukoresha mu mafaranga yo gusehesha ibyo bintu urabona nk'ubu intebe mu guseha izo ntebe zijayo harageze igihe bakazishikana munsi y'umusozi hama tukariha abakarani bakabibyikorera amadirisha ibintu byinshi byakoreshejwe mu gusonga ku mutwe urumva tukabariha nyine babisonga ku mutwe bakabijyana bakabishikana mugabo akazi kugira kabandanye urumva hama urumva abajene twaca tuba motiva tukagura amazi tukenda dutwaye akavuna musase abagiyeyo bariko barimba umusozi kugira ngo trottoire y'imbere y'ishuri iboneke abo bose byasaba yuko tubitaho kandi urumva umujene ntiyoduga ngo ashikeyo hamagirigweyo hama atacafunguye ubwabo byose twarakordonye turakorana en close collaboration tukakomunika cyane tubikishije muri iyo WhatsApp group tukavuga ati turakeneye ibi n'ibi n'ibi nibande bari disponible kuza ni ukuri gushika turinde duheza abajene benshi twaranabyanditse muri raporo turanabashimira tumaze iminsi tugirana n'ibintu bita BYW get together members in Burundi kugira tubashimire tubereke ibyo bakoze tubibereke ku mashusho ko twahejeje kubera hari abahaheruka hacyubakwa ngabo uwazi uno munsi n'ahatagaruka yaramenye ingene ibikorwa biriko birabandanya urumva mu camake kandi ni ukuri abenegihugu baho hantu muri icyo kibano twabikoze baratwakiriye twabikoze neza kubera batwakiranye igishika kuko iyo batwinuba ziba dufate neza cyane ugasanga twaronse intambamye ariyo yose uretse ko atantambamye nimwe yabaye depuis le début jusqu'à la fin y'inyubako ni byari gukunda mugabo tubashimira cyane cyane yuko batwakiranye neza bari willing kudufasha kandi twari twabamenyesheje yuko n'uburyo buvuye mu bajene suburyo bwinshi cyane bw'ikirenga hari ibikoresho bimwe twashoboye kongereza ko kubera nabo badufashije ugasanga aho twari kuri amafaranga duciye ubu no kubwira akarorero abana badufashije kuvoma cyangwa umuvyeyi wese azi ko aharereye yatuye indobo zibiri bido zitatu zine yaranditswe kuri list ku buryo umwaka w'ishuri utanguye uwo wese yadufashije kuvoma yarahawe ibikoresho by'ishuri uca wumva ko amafaranga yabaye eparnye yaciye agaruka kubagurira ibikoresho by'ishuri mugabo karagashimwe utavomye ntiyaronse niko twabikoze kugira ngo tubamotive kugira ngo n'umugiraneza azogaruka kubaka gusanura ibyo birasinzwe bisigaye baze bamenye ati tutabafashije ibi bintu ni iby'iwacu
twizeye ko
nuko rero nuko ibikorwa nyamukuru byagenze izo ntambamye nkeyi twaronse ariko izo uravye ukompaye ni nkeyi vema ntacyo zabukije
yego nkuko nako navuga nti kumbure n'abataronse akaryo kugufasha ubutaha bazofasha mu bikorwa bigiye kuzobandanya biba by'ishyirahamwe ryanyu cyangwa n'ayandi mashyirahamwe bazokwikubita agashi cyangwa bazogerageza kumenya ibiriko birakorwa nabo nyene bifatanye muri ibyo bikorwa nabo nyene bashoboye gufasha kuko bibagaruka ko uko biri kose tugarutse ku kibazo warushikirije tubaze mushinga nahe ndabazaniye kucerekeye amazi amushinga nahe Lambert icyo kibazo muri iki gihe cifashe gute cyo bacarakemuwe ikibazo cy'amazi muri iki gihe ku ishure ryanyu cifashe gute
kibazo cy'amazi n'ubu ntikirakemugwa gusa dukihije ku muyobozi ayarongoye ishure baratanze raporo muri komine turabwira mutangire yuko umudozi wa Ndagano hari ikibazo cy'amazi asanzwe abizi n'abashyiriye ishyirahamwe ry'imbukira asosiyasiyo pour le developpement de Nyambuye barakizi musantere ejobundi ukuntu ibihugu yarahishikiye yarakibonye rero ubu turarindiriye hagati ya BYW cyangwa administration cyane yuko ikibazo gishobora kuva mu nzira twizeye yuko abagize intwaro bashobora kuronka nk'amatiyo cyangwa se natukura kuri mu iterambere rusange uwari umwenegihugu wese ategerezwa guterera wese witeguye kwimba imifurege cyangwa kwigisha amatiyo kugira ngo ishure yonke amazi neza
nka wewe uhakora umunsi ku munsi ubona nk'abariko baratwumva bo kwifuza gufasha twanabyumvise no mu nkuru ariko ko bashobora kuba batabyumvise neza ikibazo cy'amazi iyo kidahari ku ishure bimwe mu bibazo bihari bikomeye ni nk'ibihe ku bituma iterambere y'indero ry'abana ritaba hari ikibazo cy'amazi
kuri iki kibazo cy'amazi kuko haragira igihe nk'abanyeshuri igihe gihera gitere muki aho abanyeshuri usanga bafite ikibazo inyotekwa bakaza kwambamba barondera amazi hirya no hino rimwe na rimwe batayaronka ibyo usanga cyane nk'abanyeshuri bariko bariga inyuma ya saa sita n'igice barashobora kuba banyotewe bivanye n'ukuntu ikirere kiba kimeze bakata bagira ikibazo ibyo biri mu bintu ntambamye umunyeshuri agira iyo ari parigi ariga kandi na twebwe nyine abarezi biradushikira kubera ko turavuga umwanya muniniya akira amazi tunywa igihe bitera ikibazo mu kazi kacu ka minsi yose
birumvikana Dalila icyo kibazo nk'ayandi mashyirahamwe cyangwa iryo ry'iwanyu cyoba ari ikintu muriko muriyumvira cyangwa ngo bamwe arashoboye kurya kara ayandi mashyirahamwe mukorana kugira ngo mugerageze gufasha kugikura mu nzira.
Ego urumva tukija kugira video ya mbere yo mu mwaka waheze kugira twereke abandi ibibazo nyamukuru bihari hariho l'infrastructure kuno yari iteye hariho manque d'équipement hariho n'icyo kibazo cy'amazi n'amatwarete byari ibibazo nyamukuru bine icyo amatwarete cyakemuwe n'ishyirahamwe bita Right to Play hama twe kwekwira tuzi ko hijya y'ishure hasanzwe hariho ibombo public no kuvuga yuko namatwiyo yakenewe kugira ngo bakwega ayo mazi bayashikane ku ishure baraduhaye umuplombye aratugirira devi irahari twe turayifite nka BYW kuko igihe twagira conception y'i project yagaruka ku mamiliyoni arenga 200 y'amafaranga y'amarundi mugabo rero urumva yuko uko umugira neza zakamorosera agafata agace kamwe akakaresolva bigenda biragabanuka icyo kintu cy'amazi rero bavuga ko gishobora gutwara miliyoni 10 z'amarundi hama turavuga ati twebwe rero ntidushobora kubikorera rimwe kubera iki kintu twagikoze dukubera mu mifuko yacu mugabo dukoresha ayo dufise ayo tudafise nayo tuba dufise iko ari ishyirahamwe rishasha ritararonka uburyo reka tujye kubadodorera ahandi icyo gihe ndabwira direkiteri ati nta kuntu wo kwandika ikete usaba ubufasha bw'icyo kintu cy'amazi ku ishyirahamwe ryitwa Water Amazi risanzwe rikorera ngaha mu Burundi byo mu nshingano zaryo ni ugushyikiriza amazi le kominote amatanki y'amazi ibintu nk'ibyo amareservoir kugira ngo abantu baronke amazi meza abo banyeshure ndakubwire 170 bahiga ukunda gusanga mu maklasi baje batekeye ubupito bwa 5 litres baza babufise n'igikombe kugira ngo bakeneye kunywa bace bakoresha ayo umva abanyeshure baza bayatekeye bakicarana nayo munsi y'intebe hama ikindi nacyo mbona iprobleme y'amazi yategereza kuba priority kuba ari wese ariko arayumviriza murazi yuko turi mu gihe cya covid Right to Play yaragerageje irabaha amasabune bahejeje kubaka ayo matwarete barabaha na za ndobo usanga ziri hose kugira ngo baze barashyiramo amazi yo gukaraba ariko amazi adahari izo ndobo n'ayo masabune bibapfa kubusa kuko umwana yejeje gukoresha akazu kasugumwe naho nyine arakenera gukaraba urumva kugira ajye ama mikrobe ntamugume ko ngo aje kuyahundi hama uca usanga indwara zivuye ku isuku rike ryo mu maboko nkazakorera n'amacinya uca usanga amadiyare uca usanga batange kuyahanahana urumva ibyo byose cyane cyane mu iy'imvura igwa tugira imana nuko bubasa ayo matwarete ariko ndibaza ko kare bitaborohera izo twarete amazi yashobora gukura urumva amazi y'imvura usanga imyanda petetse urumva ntibagira amazi bakaraba ubu utagira amazi ukaraba cyangwa unywa ibyo bintu si byiza na gato ni ukuri jusqu'à maintenant naturarindiriye ko hari iryo shyirahamwe twashoboye gusaba bogira bo kwishyura hama turindiriye mugabo uravye abajene iyo bamaze gukora ikintu kimwe ugasubira kugaruka ati nimusubire muterera yandi mafaranga angana kuri uru rugero biragoye muri bino bihe vrema siniyaza ko BYW icyo kibazo tuzogikemura cy'amazi mugabo turashobora kubandanya dusaba turobinga ku bandi bagira neza ati ikibazo cy'amazi kuri ino shure nyimba hari ugishoboye naze akidufashe turiteguye nuko twebwe ari umuntu atari sur terrain aducisha ku buryo hama tukamuha raporo ko cyakozwe tukamuha mugabo kikava mu nzira hama ikofondagano nayo ikaronka amazi ari potable meza yo gukaraba no kunywa nk'ayandi mashuri
ndabashimiye cyane gose rero batumire bacu mu kiganiro cy'uyu munsi mwashobora kudufasha kumva byinshi bijanye no gufasha mu rwego gw'indero ry'ugwaruka mu Burundi n'ibikogwa murimo byo kugerageza gufasha muri ugo rwego. Ndashimiye cyane gose umushinga nahe Lambert yashoboye gufata kano kanya ko kuganira natwe. Twumvise bimwe byashikirijwe n'umuyobozi w'ishure, tukaba twashimye ko nawe nyene yafasha kanya kukutubwira ibindi bijanye no kuba umwigisha kuri iryo shure. Mushinga nahe Lambert, ni mwamufisa akajambo kanyuma dusozera mbere yuko tunahana ijambo na Madame Dalilia nawe nyene. Ijambo ni kwanyu.
Ego murakoze. Ane hisi ya hamwe BYW kujikogwa bakoze barakoze ibintu byinshi ari byo bitavuze guha abanyeshuri cyane cyane abakobwa udukoresho bakoresha mu gihe bari mu mihango kugira ngo abanyeshuri ntibagira amakompleksi bariko bariga bakati basange bakagira ibindi bibazo. Baradufashije ibintu byinshi, amashuri amashuri abiri baratanze intebe zishyira kuri 60 kugira ngo abanyeshure bave mu mukungugu bigire ahantu hameze neza kugira ngo umwimbu uzogende neza. Murakoze.
Murakoze cyane. Reka duha akaryo na madame nawe nyene n'impagaritse Dalila ashobore kudusozera kino kiganiro, ashobore gushikiriza akajambo kanyu.
Jewe nukangurira ugwaruka rw'abarundi ruri ku isi yose kumenyerana gukorana n'abari ngaha, kuko bari hanze ntibamenya aho igihugu kigeze n'ibikenewe no muri domeni zahi boza gufasha. Ariko rero ni gukoresha ubumenyi bwacu tugashyira ingufu hamwe n'ivyiyumviro vyiza, kuko urugwaruka turiko turakorera hamwe ni mboneza, umwe wese mu gisata abishoboyemo urumva ni mboneza, urumva nitwe turi mboneza z'ugwaruka ruzoza. Kandi je ndababwira ko Burundi dushaka kubaka, dushaka kubona ejo ruhera kuri ku nguvu zacu cyuko turatanga ubu. Urumva no kuvuga ko BYW ntiri muri development communautaire gusa, twese cyuko turarondera imigambi mitahe dushire hamwe dukora ikintu noneho tutarinze kuzeyinze n'abagira neza uraziko kupakira twamatuze amashyirahamwe mpuzamakungu yarumika ibifaranga natwe dukore. Oya, iyo mentalite ni ukuyivamo ukavuga ati jewe mu buryo buke mfise n'ubukuza gute, kuko iyo umaze kwiteza imbere wewe nyene uraronka n'icyo utanga. Urumva BYW yamara kubishyirahamwe rikomeye rifise uburyo twenyene twaronse mu bikorwa turiko turinjiza by'iterambere. Natwe rero icyo tuzosagura ko tuzokwama twidentifie mu gihugu cyose le communauté zikeneye ikiniki, haba gusanura ibitaro, gusanura les infrastructures de assainissement de base nk'uko nabikubwiye, gusanura cyangwa kubaka meme les centres communautaires, hama kuko niho turonkana nabo bavuye hanze iyo baje aho bashobora gukorera bisanzuye. Urumva kuko twese bumva iterambere ry'igihugu riraturaba, kandi ntitugama dushyira byose igikorwa cyose kuri leta, leta ni twebwe. Urumva jewe nicyo kintu nyamukuru nshikiriza urwaruka rukora twumviriza, nimba utari bwamenye ko Burundian Youth Worldwide ni la jeunesse burundaise, la jeunesse burundaise du monde entier. Turi ngaha turamaze kubaho, turiko turasaba imusha, kandi vuba tuzoza turashikiriza imigambi, hama uwiyumvisemo akaza nawe akifatanya natwe. Murakoze cyane.
Uyo yali Dalila n'impagaritse umuyobozi w'ishyirahamwe Burundian Youth Worldwide mu gikorwa cyo gufasha ishure Ecofondagano n'ibindi byinshi barimo mu byo kugerageza gufasha nk'ugwaruka kw'isi yose. Ndabashimiye cyane rero mwese mwafashe kano kanya kukuganira natwe no kumva kino kiganiro. Tubifuriza umunsi mwiza no kubandanya mwumviriza radio Mukunda Radio Ijwi rya Amerika.